ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora kwisi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu hano muri studio ya 17 muri kumwe na Jewe Diana ni nahazwe ngiye kwashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryita magara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko kugera ino saha ku isi yose abantu bafise ibiro vy'umurengera bishobora kubatera ingwara muri rusangi ari amamiliyoni amajana umunani. Ibitigiri vy'abana n'abayabaga bari muri uwo murwi w'abarengeje ibiro batabwirizwa kurenza vyigwije na 10 muri no myaka 40 iheze nkuko OMS ibandanya ibisigura. Abahitanwa n'ingwara zifatira ku biro vyinshi nabo kuga OMS gisata ca ONU cita hamagara y'abantu ku isi ku mwaka ku mwaka ni miliyoni 2,800,000. OMS igereranya ivuga ko ku munota ku isi hose abantu n'imiburiburi batanu bahitanwa n'ingwara zitegwa no kuzibuha cane. Iki kibazo iryo shami rya ONU rigashimangira ko ari kibazo gikomereye cane isi. Umuntu none ibi yo vyirinda gute? Birashoboka gutakaza ibiro mu gihe umaze kugera mu murwi wabo abantu canke abaganga bita aba obese wamara kubitakaza ntusubire kubigira. Utu tubazo turi mutwo tuza kugaruka ko mu kiganiro muri isanga cuno munsi twabatumiriyemwo umwigeme w'umurundi kazi Bernice Nishimwe yashoboye gutakaza ibiro hafi 50 mu kiringo cy'amezi 10 kandi ivyo biro ataye ntivyagaruka. Bernice aba mu gisagara cha Austin ngaha muri leta zuzume za Amerika ni muri leta ya Texas. Bernice mwaramutse nikaze ku juri Amerika aracari mu gitondo ngaho Texas.
Mwaramutse murakoze kuntumira.
Ego umeze gute ga Bernice?
Nisaba ndashimba namwe.
Natwe turakomeye ibihe vy'akazuba bimeze neza ubu harimo n'akayaga urumva ko umuntu aratambuka akagira ku gasiporo mu ibarabara.
Ego aho ni twese.
Ego Bernice uri umurundi kazi ndabizi bavuga ngo nta mukobwa yivuga nakuvuze bukebuke ndavuga kuri Bernice uri umurundi kazi witwa Nishimwe watakaje ibiro bigera kuri 50 mu kiringo cy'amezi 10 ariko hariho utundi abantu bifuza kumenya. Bernice ni muntu ki? Birakubangamira kutubwira imyaka yawe nimba bikubangamira uvyihorere ariko tubwire Bernice wisanzuye wariwe.
Ici tu es dans le Nitro Bernis, avant fils de 23 ans, ni Moutsemri États-Unis, coupe 2016, et Goum, avant Austin, Texas.
Et nous connaissons Bernis. Ibiro vyawe inkuru y'ibiro vyawe ni inkuru ihererekanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyingira uramaze kubibona abantu benshi kuri Instagram baragukurikira bakagenda batwara amafoto yawe bayahererekanya berekana imbere uko arungana n'inyuma ubu ukungana bakavuga ati uyu mwana w'umukobwa n'ukuri ni igitangaza urugendo rwawe rwo gutakaza ibiro warutanguye ryari urutanguzwa n'iki
Jewe urugendo premièrement d'achima uko je nkitangura rya passe na nyize yuko izongana kujya ko nabantu bazokunda ibyo ibyo nekan mugabo urugendo kwanje narutanguye muri novembre 2018 aba narutanguye numva ndushe numva shaka guhindura ubuzima bwanje narakerageje gutibiro kuva nkiri muto kuva kera ko je namwe ndu mwana byibushe mugabo je muri novembre 2018 hari kintu cyambaye mu ndumva yuko bi ntashaka nari nkifise 19 ans gusa nari numva ntashaka yuko ubuzima bwanje buhagarara kare kubera indwara nk'uko wabivuze diabete canke ikindi kintu abandi bana ba 19 ans nabona ngaha muri Amerika ego hari abantu babyibushe muga abandi bose bari bafite ama energie urumva ndashaka kumera nkabo ego
ico gihe muri 2018 warufise imyaka 19 urabivuze hanyuma warufise ibiro bingahe ga Bernice
cyo natanguye ku 118 kilo
ku myaka hama ukabupima ama santimetero anga
nkaba mfite ametero 64
urumva byari byinshi cyane ivyo biro bifashe mu mwanya muto wavuze ko kiri mutonya waruvyibushe wabifashe ubyagiye biriyongera ko uko wagendura kura kera byari waruvyibushe mugabo ibiratake ibazo biguteye
Oya, je n'ai pas de mal à déboucher. Ndibuka muri 6e primaire, je n'ai pas de 98 kilos. Mugabo, ni bimwe nagerageza ya ma régime mato mato, hama nka tibiro, hama nka soko bitora, urumva 98 kilos yageze ko au fur et à mesure natangura kutibi ku au fur et à mesure imyaka yegera imbere uko imyaka yegera imbere ego muri novembre 2018 canda ja ku munzane ndasanga ndi 118 kilo biranyahira ndavuga ati yuko ubusubuzima jewe nashaka kubamo ntegetse kurondera ikintu nkora ibibiro bikagabanuka
yego abari mu bihugu badakoresha ibyibiro bakoresha iby'amapound nk'ungaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byumvikana ko Bernice yatanguye urugendo rwiwe ari ku mapound £259 turaza kubigaruka ko uco tubwira ingene wagiye urabitakaza ico wagiye urakora ariko Bernice dusaba abantu benshi ku murongo wacu wa telefone batwandikiye kuri Facebook na Instagram bashaka kubaza ibibazo Turahera kuri Anise ikaze ku ijuru ry'Amerika. Anise uherereye he?
Uherereye muri komine Mugambi iri mu ntara ya Bururi.
Aha I Bururi havugwa make.
I Bururi havugwa mahoro.
Akabazo kawe rero kwa Bernice nishimwe twagutumiriye muri sanga y'uno munsi ku kibazo cyo kubyibuha cyane ingene umuntu ashobora kucirinda n'ingaruka bishobora kukubwira ko
yego gutakaza ibiro hafi 50 mu gihe cy'amezi 10 numva yuko ari bidasanzwe bitewe n'ubugwayi ariko ari gufungura neza no gukora siporo cyo nashaka kubaza umutumire Oro yakora yari imeze gute yayikora umwanya ungana gute ko numva yataye ibiro byinshi mbere yo gutangura gukora siporo yari afite ibiro bingana gute ubuhoho amaze gukora iyo siporo no gufata izo ngaburo ubuhoho afite ibiro bingana gute
utikiweza
cyane nimba atari ibanga nimba atari ibanga mbere gutangura gukora sporo n'inyinyi no gukora sporo yafungura ibintu bimeze gute ndavuga mu buryo bwo kose bihereza mu ifungurwa no mu binyobwa murakoze
anise ugume ku murongo wa telefone ntuve ko Bernice uratwihanganira ijwi rya Amerika mu Burundi leta yaratwatse ama FM yacu tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave byumvikana ko hariho ibice bimwe bimwe byo mu Burundi bataba ariko barumva ikiganiro cacu hari ibibazo rero abakunzi b'ijwi rya Amerika bagaruka ko bamaze kuvyishura urazurihangana uzura basubiramo abadufatiye mumva munja hino mumva ishura rero anise ari imugamba mu Burundi Bernice
nta kibazo cyane hama anise murakoze kubona mbaze ibyo jewe ko natanguye mfite ibiro byinshi nta byinshi nakora naratambuka iminota 30 yaba ku muhanda canke nkaja muri gym salle de sport nkatambuka iyo minota 30 hama amate gutabikeyi niho nagiye ndagira ibindi nkurikira nakurikiza ndaze kuri YouTube.
Wato mukiri ku kabazo ka mbere Anise wato mukiri ku kabazo ka mbere
Ego me kibazo ca mbere nagitomoke
uko Ego Bernice hari utundi tubazo tubiri Anise yari abajije umwishure
Ego yari yambajije ibiro natanguye mfise 32 kilo
ijana 18 ha
Ego ikindi ca kabiri yari ibyo nafungura ibyo nafungura imbere yuko ngira nafungure byari byo byose injanga anye zirazimbutse urumva narashobora kubonorya ikibonetse cyose kandi nkajya quantité nyinshi kandi turazi yuko ari byo byica kurya byinshi
anise utubazo twaba dutomokewe ko urakoze cyane ugira umunsi mwiza Bernice tugarutse kuri ibyo bintu byo gufungura hari abantu benshi bavuga ngo muri bino bihugu bya Amerika Iburaya n'ahandi henshi uhasanga ibifungurwa wabya nka wabyemera bikuvyibusha ibyo uremeranya navyo canke ntiwemeranya navyo nk'umuntu ari muri ico gisata cyo kwitaho no kwitaho ubuzima bw'abandi
Jenny baza yuko indya zibyibusha ziri hose mugabo ngahanye indya zibyibusha anye tufise chance yuko dushobora gutoramo ibyo dufungura urumva ikivyibusha mu buzima ntanjya zivyibusha umuntu avuga ngo zirahari ni ibi ukungene ubifungura igitsigiri yica ufungura nico kikuvyibusha
nka wowe ngaha anye ufatiye nko kuvyusanga mu Burundi mu Rwanda muri Congo abariyo turabaramutsa turaziko mudukurikira ibyo ubona ngaha wobwira abantu bari muri ibyo bihugu bitandukanye ati ibi general bifungura nkabona yuko bingiriye akamaro cyane byari nk'ivyahe mu rugo rugendo rwawe rwo gutakaza ibiro
ibyo kujya bobona mu Burundi no mu Rwanda no muri Congo
ico wowe ubabwira nkabibaza ati ibyo uba warafunguye wowe ngaha bashobora kuhasanga hariya wabonye ko bishobora kukugira akamaro muri urwo rugendo rwo gutakaza ibiro
yo jewe narafungura umuceri umuceri wo mu mazi amagi narajya amagi menshi kuko afite protein narafungura imboga n'ibiraya ego
kwari haba abavuga ngo umuceri iyo bawufunguye cyane uraheza ukumwanywa witera ukavyara isukari iza gutuma navyuha mu mubiri gadarnese
ni bya bindi by'igitigiri kenshi abantu bariko bariyarurira umuceri biyarurira
biyarurira kantite nyinshi sinzi ko urabona uko ukuntu tuba muri Afrika umuceri n'isombe umuntu aba yiyaruriye umuceri mwinshi akaca yiha isombe zukeyi ni kantite y'umuceri wiha nk'agaceri gake ugiha n'agasombe gake ni ntacyo bitwaye kuko ni ibi tuyahezo umuceri na n'ibiraya ifise bidevelopa isukari nyinshi ubiriye muri kantite nyinshi
ego
nka example no guha ni nko muri Aziya barya umuceri misi yose
ego
mugabo abantu benshi baronze ego
ngira nuko bobo nkamaze kuja barabibona yuko utusanganya n'isahani yabo yuzuye imboga gusumba ibindi bintu byose
ego kubera abaca bihagaceri gake
ego ijwi rya Amerika Washington ndise mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi turafite na Gaspard kuri ndi murongo wa telefone Gaspard ikaze ego ikaze Gaspard
ego ndabaturutse kare mu hakoze ko mu mwanya
uherere he Gaspard
mu Rwanda
mu Rwanda majahe
ando bukaje kugesera iburasirazuba haragaruka amashaka kubaza kuva mu tumirwa ko yavuze ko yenda yuca akaba atagiye akora siporo
Gaspard tuko tukumva nabi subiramo twumve
nindi kuvuga ngo yego yarabyibutse cyane akajya akora siporo kugira ngo atakaze ibiro ese no n'igihe byafashe igihe kingana iki kugira ngo atakaze ibyo biro ese nk'umuntu nk'umuntu cy'umwaro gukora siporo cyangwa za siporo za buri munsi kugira ngo ibyo biro bitakare nibura nk'inama yatanga nko ku bantu babyibushye n'iki nibura bajya bafata ku bijyanye n'ibifungurwa kugira ngo bye kuba byatera wa mubyibuho ukabije
yego ugume ku murongo akwishure Bernice umvise akabazo ka Gaspard mu Rwanda
ego jewe nakora natanguye nk'uko nari munini cyane nakora siporo gatatu mu cumweru umva mucumwero ni mundwi
murambabarira
nakora gatatu kuko nibyo nari nshoboye sinashaka gutangura nkora siporo cyane ngo ndabihebe urumva natanguye ngira gatatu hama uko iminsi yazirahera ndashira ko ndagira gatanu mundwi mucumwero hama ibiro nabitaye byinshi nabitaye mu mezi icumi mugabo uko nari nahinduye ubuzima mbamo byaratanguye biratakara ngeze umwaka ubu naho ni nahinduye ukungene mbaho n'ukungene ibintu byose ndabikora sinovuga yuko nari kuri regime byahindutse biba ubuzima ubu mbamo
nukuvuga ko gushika ino saha Bernice ukora siporo gatanu kundwi
ego na ubuhoho ndabikunda nta n'uwimvyura ngo ngende
ubuze ngo kuvyura bisigura ko uzindukirayo
ego jewe siporo ndayikunda mu gatondo ka kare kuko harya umuntu atanguye mu byo kuja mu kazi canke akaja muri sirkulasiyo umuntu arategwa n'ubunebwe canke ugahura n'umuntu akagushavuza ukaca ushaka guheba ibyo washaka gukora byose ngo utahe wiryamire jewe rero nkunda siporo mu gatondo ka kare atakino na kimwe ndakora niho mba nafise n'inguvu nyinshi
yego Gaspard watomokewe
nabaze gusobanukirwa ni isura kandi kabazo ka kabiri nibura ndishe amafungurwa umuntu yaje fata bigatuma yiseza umubyibuho
ngo muhanure Bernice ivyo zarafungura Gaspard mu Rwanda kugira ngo atazovyibuha
ego Gaspard mu Rwanda ndazi yuko mufite ibifungurwa biryoshe kandi bimera urumva nibaza yuko haja ugira jamutura ya imboka no mutredi ntubujijwe mugabo utse urarabi gicigiri icyo wiyarurira ajuru kuri yarurira ugire uturaya dukeyi umuceri ariko ntiwiyicishe inzara ndasaba ego
gaspa watso mukewe
kale na mashimira kandi rakoze
urakoze cyane gaspa bandanye rero wifata neza ngaho mu Rwanda
murakoze cyane rwose rege ibyo izo nama ziba zikenewe kuko abantu usanga tutabasha kubisobanukirwa
yeah wumvise wemese ibyivuga wowe ngo ku munota batanu barashengera kubera kuziyuha cyane
rwose kayira mushimira murakoze cyane
urakoze cyane araza kukubwira ndetse ko mu Rwanda barakoresha Instagram cyane Bernice Instagram yawe abagukeneye bagusanga kugira ngo baze barabona kumusi ndazi uko urashaka kutuntu bereka avuye muri sport izo wafunga izo wagize iki ngira byo bafasha babyifuza bagusanga he witwa gute kuri Instagram
yo ni zina cyanje ni Bernice nyene ego
Gaspar urakoze urakoze ugire umunsi mwiza. Ego, Bernice ari akantu uvuze mukanya uri kurishwa Gaspar umubwira ngo gufungura ngo ntiwiyime. Sinzi kumaze kumva nuko mpavanye bagira izina ryayo. Hariho ingene abantu baharaye gufungura bakavuga ati ruhurira umubiri wawe nini buri amasaha 16.
Oh okay ndabona ibyo ushatse kuvuga bimwe bavuga ngo ufungure ngo kuva saa sita gushika ngo saa mbiri z'ijoro hama ngo uruhurire umubiri
ngo uruhurire umubiri ngo amasaha 16 ngo utabishoboye ngo uruhurire amasaha 13 ngo bigusaba ngo bigufasha guta ibiro kandi bikagutuma unaramba nta byigwa naragerageje kubiraba nta byigwa bivyemeza cyane bihari ariko none yuvuze kwiyima no kuvuga ko uri muri iyo nzira y'abantu bamara ayo masaha 13 badahaye agafungurwa umubiri wabo
oya hajo nashatse kumubwira ntiyicishe inzara kenshi abantu bashaka guta ibiro baraheba gufungura mu gatondo bagaheba gufungura no mu ijoro ibyo si byiza kuko ucuga umushonje hama ukacubyuka umunsi ukurikira ushonje hama iyo nzara nayo uyigize ugumanye iyo nzara nk'icyumweru ni bimwe umuntu aca ashaka kubiheba akatarya ibyo abonye byose kubera inzara imuhinshi jewe nta kuruhurira umubiri ngira nkitangura nanjye ibyo narabyumvise ariko hajya urabye neza uraruhurira umubiri uryamye umuntu araryama amasaha atanu n'amasaha umunani umuntu agize imana arashobora kuryama ayasumbaho mugabo ikintu kiri très important ni kubona umuntu agize afungura quantité mu gatondo agafungura utwo duke midi agafungura utwo duke ashonje apre midi agafungura utwo duke ashonje no mu ijoro agafungura utwo duke kuko mu mutwe uko udafungura ukagumana inzara ni kuguma wiyumvira indya sinzi ko ibyo bintu urabicamo
uriyumvira indya hawe
niko ndawiyumvira indya kuko wiyumvira indya nawe ukabyiyima ego turabishoboye kubigira indwi zibiri mugabo indwi ya gatatu urumva atanamagara ufise ata energi ufise ukaca ushaka kurya ibyo ubonye byose kubera waguma wiyumvira indya kandi n'inzara ikwisha umubiri uraruhuka uryamye
yego urakoze cyane ngira ngo barabyumva Camille turi kumwe ku murongo wa telefone nawe Camille turi kumwe ku murongo wa telefone
adusigure nk'icyane kuko
Camille
Camille
ariko ntitwari ko turakumva ubwa mbere banze turamutse kwanza uherere he
Jumbura. Ibujumbura
mu yahe quartier?
Quartier
Buyenzi. Akabazo kawe rero kwa Bernice ni ishimwe twagutumiriye muri Texas.
Yego akabazo si wanjye ntashaka kumumaza. Ese ni naho uba waheje gufungura amasaha nyine menshi nk'uko ari kabivuga mu karuhurira umubiri. Bivara n'ifunguro uri kurafata. Kuko ufashe ifunguro zituma ubyibuha ukagubuliko wazija masari karabuwa ngungatondo kwa dukenya kwa sata kwa dukenya kwa mjwa dukenya nungundi wikumaneza wimbi nyeni yesu kumaza kukulize wila abugaye kwa atari mwini pekani kwa mwini diimwa agubuni kakafungu kwa liku wita niwibaza kabisa na adubu mucho
uvuze ngo niwibaza kosi na hui kibazo chao ngo niwibaza kuhiki
niwibaza kwa izo hili ya yaibuze kwa atari hilo tu mjibu nga andite
kuhifesu
hilo penha hariko mumezi chumi niwibaza yuko afungu kwa kumhalibuza na huya fungu la duke izo hili ya kushora kumita
ahuda tahura ningene yotakaza ivyo biro ningene akubwire yafunguye
iyi yaguma fungura ngo dukeye mbaka numwigiro ngo bishite yagoma gufungura ngo radyo kagufungura
uko niko yabigenjeje kandi ngira ngo
cyane cyane bibara ntuze na alimarika afate nifungura ikarafade ko uko biri kose nyina niba afate funguro zituma umuntu azibaniraza ko atari gutizo biro zose atubwizo funguro yafata ayo mafungu yafata
guma ku murongo wa telefone ubu ni intahe yiwe ntemanyaje yiwe nivyo yabayemo ariko atubwira ko yabigendeje kuvyemera canke kureka n'uburenganzira bwawe Bernice
wi beni baza yuko ya byumvise yumvise gice
ari
alo
wi bandanya Bernice
ego beni baza yuko yumvise gice ari inja zuko vyibusha ni bizana n'iki tigiri uburi kurafungura hari ibintu nga anyesinzi yuko ushobora guharura amakalori
ego
sinzinge neba chita icho kijambo mu Kirundi mugabo iyo nihaye yuko noja ni Luisa Kalohe nda dizibiza muri kane nkafungura mu gatondo nkafungura ku midi nkafungura ke midi nkafungura no mu ijo ego
Emmanuel wato mukiwe ndi umvi Emmanuel wa tomokewe
no
jewe
na
Camille eko Camille uturacha kumwe ku murongo wa telefone
ego ndabumva
wa tomokewe n'ikibazo chawe
ego ariko turine ngo makumubaza nta sport yigeza akora gumye ariko rayo ma regime ni yego atayizo biro byose
Camille uratwihanganye kuri amwanya uri kuri agenda dusema shiko murongo wa telefone Bernice yavuze ati yakora sport gatanu kundwi ubu arabikunda cyane mu gitondo misi yose ayizukiramo tugutumire guhava umviriza kino kiganiro kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com urakihasanga cyose bye
Marakoze.
Ego. Emmanuel wewe turi kumwe ku murongo wa telefone wundi? Emmanuel turi kumwe ku murongo wa telefone? Muhinga bw'ivyoma sinzi kibazo kihari. Emmanuel turi kumwe ku murongo wa telefone?
Mama arisha ngira ko dasenza.
Uherereye Emmanuel? Emmanuel turumva tudashoboye kumugumana Bernice rero muri utu tubazo twa Camille ahubwo nciye nibuka n'abandi bavuga ngo ibyo kuravuga vy'amakalori hariho amakalori yemewe akavuga ati iyo utarengeje 200 k'umuntu akuze ku munsi urashobora gutakaza ibiro cyangwa ukaguma ahuri ugaharura ukazurahara ibyo ufungura ubiharurira ariko hagataho haragera igihe umubiri ukagusaba icyo ushaka gufungura nubwo wariye mu gitondo ukumva nkasanga urashaka gufungura nuze wewe wafata iki muri uwo mwanya ico uhanura gufata abantu mu mwanya hataba haragira gufata ifunguro rya saa sita canke ifunguro ryo mu ijoro ariko umubiri ukaba wumva uri kurashaka ikintu cyo gufungura ivyamwa icayi ibisuguti ni iki ufata uhanura abantu gufata muri ico gihe
so inzara inzara ukwitukubita idukubita gitehama umuntu mu mutwe arashaka kwibaza ko ashonje mugabo anyoye nk'ikirahuri cy'amazi bikaca bigabanuka ego so jewe cyo nagira naranwa amazi numvise gishonje inikishimbara ni bimwe mpe mu mutwe umuntu atagoma yumvira njya naraca nacamfata nk'icamwa nacamfata nk'umuhi nkafata ego nkafata mucungwe cyangwa umucungwe nkajya ama nkanwa n'amazi cyane nkafata nkakora umureti wa magi abiri komu nabivuze kare umureti uragira amaproteine atuma wumva akazara kanagabanuka
hanyuma ariho nabavuga ko amazi isho gihe wumva ushonje hari n'igihe aba ari inyota ariko ntushobore kumenya ko unyotewe
ego nico gituma kenshi jewe ntangura gucanwa amazi ego
kurakoze cyane Bernice Eli turi kumwe ku murongo wa telefone
ndabumva
uherereye uzanye ingufu nyinshi uherereye Eli
muri uno mwanya mpagaze mu ntara ya Kayanza
turakomeye turashima akazuba katumereye neza cyane
natwe harakanya akavura karaguye ubusa no mu Kayanza
ibiraya birahari byinshi
ibiraya byaragabanutse ubu ni bikeya
uherereye mu Kayanza he kuri centre canke he
bo mba kuri centre mba nkorera igatara
ndahabona cyane twigeze kuba tuhakorera ibiganiro byinshi by'abana b'abakobwa batwara inda batarakwiza imyaka ico kibazo kiracahari
ubu byaragabanutse buke buke
nuko rero akabazo kawe kwa Bernice twagutumiriye
jewe nagomba ndabubaze ingene nogabanura ibiro jewe ibiro byarambaye byinshi ubu mpimye ibiro 78 kandi urumva si agasiporo ngiye mu gasiporo canduha gose nagomba nk'umuti w'ukungana ibiro byanjye byogabanuka bikajya nko kuri nkuko bisa wasanga yego yo bagize neza
kuma ku murongo Bernice uyu muntu hari icyo wamufasha mu mpanuro
jewe icyo namubwira ni uko iyo siporo agize ntabe yiruhisha abe yitambukira iminota 30 kubera umubiri ukeneye ku umubiri ubu juste ukeneye kuruhu kunonora imitsi hama ibindi nazi kuko byinshi bikorerwa mu mfungurwa agiye arafungura quantité nkenyi mu gatondo kandi nibyo kenshi muri Afurika ikintu twicwa ni kubera tudafite ukungene dupima amavuta tukaba dutekesha amavuta menshi kandi amavuta akaba agira fat ego urumva umuntu akabasanga atekesheje amavuta menshi kuko dufite indya nziza ziryoshe twirimira mugabo tukaca tubiteka mu mavuta menshi akaba ariho bitwicira ego urumva yoza arafungura nko mu gatondo sinzi mu gatondo icyo yo bafungura uwo mumbariza akambwira inkibyo abakunda gufungura nkumva ukungene no mufasha nkoresheje ibyo ahora afungura
yego arakumva Eli mubwire ingene ubayeho hamafatiraho
bo jewe mu gatondo sifungura mbyuka ngenda ku kazi hanyuma mugabo ku saa sita ndaronka utwo fungura ahasigaye nkarose nk'agacupa nkakanwa mugabo bantu biro biduga cyane
ari kuvuga saa sita ufungura ugashyira ko hariya ngo mukita gute agaharawe ngaha akabishu akawayari ugafata saa sita kukayore
akawayari kabonetse nkagafata nko ku mugoroba ariko rero ibiro bitera bidubuka
hama saa sita naho ufungura iki mubwire isahani yawe ingene ibisa
bo mino minsi maze iminsi mfungura ibintu bitagira umunya kugira ndabe ko nogabanuka n'amavuta ndabe ko nogabanuka ibiro mbona bitera biduga
haba hari mwiki umuceri ibiraya ibiharage amasupageti ushira mwiki
Ah, shukuru bamwe byose tubyita ko ari cyatejeje.
Oya mubwire kuko urumva Bernice kugira ngo yumve ingene bimeze amenye nubwo ko bw'ibyonzi zawe akenera kumenya ibyarivyo bivuge kumaze.
Atanga birimo amavuta amamesa mugaba ari ku rugero rutoye.
Hama akaba ari umuceri canka reke.
Umuceri bitoki birayi nuko nyine.
Bernice
ndumva reka nihe reka ndamuhe example afashe nk'umuceri ntuwuvange n'igitoki ntuwuvange n'ibiraya kuko ibyo byose biraremereye bikaca biza kuremera inda yawe bivanze n'akarayare rero bica bigorana ari kimwe wofata kimwe ugufata nk'igitoki ukagifungurana n'utwo duharage n'utwo tuboga dukeyi hama ugasubira kumugoroba ukajya ushaka wa muceri akaba ari wudurya mugabo wiyarurira umuceri muke ni wuzuza isahani hama kaba yare ni kabujijwa ari kamwe mugabo ubwiranwa bwinshi rero ku ndwi canke ku munsi nibyo bica bituma ugu bikubyibusha
yego
wabitahuye
yego
do bundu bizira ngiye kwitwara ndabe uko umubyibuho woganuka
kandi ntubigire umwanya muto ntubigire umwanya muto ugumane igisha
sera continuity
ego
hariho abasha bazuka ku munzani wo mazimisi bibagira sifuro bakarabaye ku biro byagiye umva Bernice yarabikoreye kuva mu 2018 nta kwihuta ngo rikurata ibiro
ni kwitonda
urakoze Eli ego Bernice uragarutse kubiharage kugitoke hariho abavuga ngo igitoke kirondesha ayo ijara makuru bifise ko
oya vrema no banda kubesha yewe mu buzima nta hari umuntu nkurikira kuri Instagram kandi niwe yafashije cyane ni umuzungu abanga ha muri Etazini yaranyigishije yuko mu buzima nta kintu uvuga ngo kirondesha ni ukungene ubifungura kuko yarigeze no kugira challenge ariko arajya sinzi ko uba uzi McDonald's yo ngaha ariko ajya amara 30 jours ariko ajya hamburger rimwe mugabo ibindi byose abiraba arabi quantité afunguramo yarashoboye kuba yotse ibiro muri izo 30 jours ibyo byose pour te dire yuko mu butandya ubwo ngo irabyibusha kuko byose kenshi iyo ubiguze ngaha dufite chance iyo ubiguze uraraba inyuma bakakubwira ati uriya agapande kangana uku uburiye amakabuza nganuku isukari nganuku urumva ufashe agapande ako gapande ntacyo byisha mugabo twebwe twica no gushaka tuca tugi byose ipake y'igisuguti aha hako twojya udusuguti tubiri
no kurya bike bike ego Pacifica ikaze kujugia Amerika no muri isanga turi kumwe na Bernice Nishimwe ari muri Texas uherewe ga Pacifica
ego
hello wi uri hega Pacific
hello ni Burundi
eh
ego
akabazo ka
gusa kubera ko ikirere kongera kitameze neza sindagatasi ndagumva neza numva bimba bicikagurika ariko nyakashaka kuvugana uko tuzaseko dutahurana
kwebwe turakumva baza akabazo kawe nta kibazo
nashaka mbaze umva izo bavuze sinashoboye kubitahura byose ariko hari ibiragenda wumvamo kugira ngo abantu benshi ndetse na cyane cyane nk'urwaruka urasanga iki gihe umwana ari munsi y'imyaka 18 ugasanga afise ibiro usanga birenga 70 mirongo 64 ugasanga bivanye nibiro n'icyaka afise nibiro afise gasanga biramutera ingorane yero nashaka kubaza mbega kugira ngo ibyo biro umuntu bishobore gupfunguka hari imitika yoshobora gufatira kwa muganga cyanke yokora iki n'umubwiye ko hari abantu usanga afise umubyibuho ureze imyaka bafise ego abandi nabo ugasanga urashobora kumutangira ihuse ugasanga imyaka ufise n'ibiro ufise ugasanga ntibijyanye n'ibiro n'imyaka ufise mbega hoho ubiri ibiro bike nta ngorane bitera ntushobora gusanga wagiye kuri urugo cyo kugira ngo ute ibiro ugasanga wataye ibiro cyane ku buryo wose wogira ingorane ku magara yawe
urakoze cyane Pacifique Mukanyosha urashobora kuguma ku murongo wa telefone yazi ko mu Burundi kubera leta yatwatse FM zacu mutatwumva neza ugume ku murongo niba uza kutwumva bidakunda uraza kuja kuri we zitatu akaburungu radio yacu veho akaburungu com uvyishure Banise uri mu urakoze cyane Banise uri mu bihugu giteye imbere mu bushakashatsi bw'imiti bw'iki arabaje ati hari binini umuntu afata agatirira
oya ha eka ego hari binini ngaha bagurisha mugabo nta kubeshe nta mubeshe kandi mbugiye nje n'umuntu namye mvugisha ukuri nanje ntacyo ntagerageje hari ibintu usanga baba bagurisha umuntu agerageza agafata mugabo nta kamaro bifite jewe nabonye yuko icyo umuntu wese afata ngo anyarutse guta ibiro umuntu wese aca asaba kubitora kuko urabita muri uko kwezi bakubwira mugabo kubera utaba warize ukungene ubaho n'izindi fungurwa ukungene wifata ubonye izindi fungurwa utaheruka uri kurafungura ucusa kubifungura ugatora ibiro urumva nta kinini ni kwiga gusa gufungura neza kumenya akamaro k'ifungurwa kumenya yuko umuntu ariko arafungura atari kugira afungure ahage mugabo turiko tura izikiki jambo ngene no kipuka mu kirundi kunuhisa umubiri
kugaburira umubiri
kugaburira umubiri tuba turiko turagaburira umubiri kuko umubiri ni kintu umubiri wacu ni kintu kikomeye cyane gituma tuzoramba ukungene ufata ubuunye nawe uzobikwishura niho twakura ntajyo ndazi yuko nari nkiri umwana navuga ati ndiko ndawugaburira ibyo mbonye byose ibintu bitameze neza numva nduha n'ingoga urumva uko ndawugaburira uku niko uzobinyishura mu myaka mirongo ingahe nkafata nkagwara urumva je novuga yuko ata binini kuri jewe kandi ndi ngaha anye ibinini bakoresha hari ibyo no sinagerageje ibinini mugabo nagerageje amasheke sinzi ngene babyita ibintu by'ukunwa mugabo ntacyo byampinduriye kuko bakubwira ngo ubinwe hama ngo ntufungure ukabigira indwi zitatu ukaruha hari umuntu kudafungura n'ikintu kiba kinini cyane kubera biratuma utiyumvira neza ugumurushe urumva ibyiza ni kumenya ukungene ugaburira umubiri wawe ni ingenzi akamaro bifite akamaro
ego Pacifique
ego
nibaza ko arakwishuye
aranyishuye kimwe gusa mumbabare kubera ko ndumva ko ku munwa telefone niri ko bigenda neza ariko hari izina ngiye ndumva
turakumva
yanyishuye ariko hariho akabazo ntatahuye nari nabajije ati mbega muka muganga iyo umuntu afite ibiro byinshi hoba hariho imiti bamuha kwa muganga kugira ngo ibiro bikoroha agire ibiro bimeze neza
ndakurutse ko Janice atari muganga ariko je ndamugukurikirana kuri Instagram yawe Janice ariko urabona ko agira amatohoza yiwe ku ruhande rwiwe sinzi ko Bernice mu byo usoma mu byo maze akora akora arongera
amakuru nibaza ko yoba ariko nibaza ko ari pashingi nta ino ku byamubaye ko atakamanya ibiro bizanye no kuyarangana
icyo gihe ego
ashingi na zango bandi bagere
ego ariko adusangiza urugendo rwiwe nyinago asangiza bari kuri Instagram yiwe kumusi nubwo ataba kumusi kumusi uramubona akatari gake arashira ko inkuru ziwe agashira ko agiye muri sport akiyerekana imbere n'inyuma byose akazarerekana udusaha nitwe hari gihe adufotora rimwe na rimwe ego nivyagiye nico bituma twamutumiye
none idasanamu nigeze kubona mwapfibiye niwe nyene nde nabone hariho wari kuyira muri telefoni mushiyore niwe kubyari nyuma nubwo muyo nyene
ni Bernice n'urya imbere na Bernice w'inyuma ego
murakoze cyane
ego muze mutwongere n'abaninga bari ndonora
urakoze
amashimwe cyane bizwa mutima n'amugira cyane cyane
urakoze cyane Pacifique ubwire umutsi mwiza mu kanyosha ego Sabimana nawe turi kumwe ku yindi murongo wa telefone
ego ndabumva ndabumva cyane
wirehe Sabima
kandi kiri ari mu Rwanda
Kigali haravugwa maki
Kigali ibintu bimeze neza tuvuye kwikingiza mu kanya nanyumva rero maze gufata doze ya Pfizer ya mbere
umaze gufata iya mbere
yego
ni ukubandanya wikingira
ku bantu bose bari kwikingira barishimye cyane ntabwo bari bazi inkingo zibagera mu buryo bworoshye ariko turimo turabona ibintu bimeze neza rwose ibintu birimo biboneka
yego akabazo kawe rero kwa Nsabimana kwa Bernice Nsabimana akabazo kawe kwa Bernice
ikibazo namubazaga ibijyanye no kugabanya ibiro ku buryo umuntu ibiro by'umuntu bigabanuka burundu ni ukuvuga ngo ko mbona abantu hari igihe bahitamo kwiyiriza ubusa bagahagarika kurya abandi bakanywa imiti y'ibinyarwanda abandi bakanywa amazi abandi bagakora siporo ariko wakongera ukarya nyuma y'iminota ingahe ukabona wongeye urabyibushye ntabwo niyumvise ukuntu umuntu ashobora kugabana ibiro bikagenda burundu ntibigaruke donko nabazaga nk'umuti wa nyawo wakoresha ku buryo bigenda burundu
akabazo Bernice nibaza ko Bernice urashima kukagaruka kwe ubishima mukagaruke koko nibaza ko ari wabigarutse ko ataruko nawe tuse dufata uyundi
kugabanya ibiro burundi ni guhindura reka ndamugirire incamake ni guhindura ibyo kungene kuhindura ukungene ubaho muri make kuko kenshi iyo ugiye ukakata ukagabanya ibyo wahora urya burundu ukamara nk'ukwezi utari kurabirya urabikumbura hama ukacusanga urahebye kugerageza gusubira gutsibiro kandi ukacusubira muri gufungura kwa kundi nyene urumva muri make ni kujya ibyo ukungene wahora urya ukagabanya amavuta ukahiraba igitigiri ufungura
ubwire umunsi mwiza Nsabimana ngaho Kigali mu Rwanda
murakoze namwe
ego Neftali ku yundi murongo wa telefone ikaze ku ijwi ry'Amerika Neftali
ego murakoze cyane ndashimiye cyane ko mwumve kumpamagara
uherehega Neftali
ndi muri Kenya
Kenya amajahe
nanga myana bitwa Kitale
havugwa makinga ku Kitale
nokuri turashima nakabeho gusa karangwa
ni bihe by'imbeho kuri mwe ego akabazo kawe rero kwa Bernice ni shimwe
nariko nshaka kubaza ati yakoreje uwuhe buryo kugira gabanuka ibiro yabakoreje igihe mfungurwa ubwa mbere kugira ibiro byiyongere byatewe n'ikibazo byiyongere cyane gusa byatewe n'iki aca tugira n'akabanga n'ise n'ubwa kugira nkoreshe imisiri ibanga nyamukuru yakoreje kugira iyo bigabanuke bigeze hiyo nabonye iyo 5
hakabano 49 na mu mezi 10 urumva no kuvuga 50 presque
ni hafi 50 ego nashaka atua twiye akabanga natwege kumbure iyo ntibije yongere kuko ibiza bigira ingaruka iyo ufite ibiro byinshi birenge
akabazo kicokogwa yabivuze turaza kubisozerera ko ariko akubwire kumbure ku ico kintu ti Vanessa waramenye ico ibiro byawe byariyongeye ko bivako nico atari bwatubwi
Jenny nukumbine nafungura ndibaza kandi kubera namye jewe na fati ibiro biroroshe jewe ko vrema nongereza ibiro sinzi ko ari umubiri wanje sinzi hamba ukungene nafungura naho ntibyafasha ego
akandi kabado nagira mbaze alo
turakumva Neftali turiko twanga kukuvugiramo
sinzi ko ibana n'umubiri w'umuntu hari umuntu usanga nenga n'ibyafungura ugasanga ibyafungura nta mu byo byogira ariko ugasanga menga n'umuryango ukuzibuha ibyo nabyo kumbure bivanye n'umuryango usanga byibuha cyane rwose ibyo hari icyo umuntu yokora kugira abikinge ntibibe kumbure iyo byo arafise bigabanuke
Bernie
ibanga ryo usanga ari famiye usanga ariko biri gusanga barabyibuha cyane bityo nawe iyo yashobora gupfunga kugabanuka
Danise
asha ubajije umuntu we twebwe jewe mu muryango wacu twese benshi turabyibushe mugabo twarashoboye kugira mugabo namje nkuko nari navuze ngira sinzi bivana n'umubiri ndatora ibiro fasilva mugabo nti nta kintu mu buzima kikubuza guta ibiro bishobora kugufata umwanya munini gusumba ubundi mugabo biragabanuka ego
urakoze Neftali ngaho muri Kenya
ego namwe murakoze cyane kwa mumpamagaye
ego Alexi nawe turi kumwe kuri inzi murongo wa telefoni kaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane
uherehe Alexi
uherehe mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa Bernice muri Texas
ikibazo nzi kubaza ubazi n'abanjye ni ishimwe Bernice n'icyo ese mu minsi ishize nanjye nagiye nkora siporo njye gutakaza ibiro bibiri mu byumweru bibiri ariko mu by'ukuri nyuma bisa nkaho byaje kumbabaza nyine nibaza imana nsa nkaho naranditse nyine numva byanye ikibazo ese Bernice ingano ariko cyangwa se ibiro afite uyu munsi ibyo yashakaga
Bernice
igice cya mbere cya hacitse kuri parti yanje mugabo ndumvise avuze ngo ibiro ndikubu unye n'ibyo nashakaga
niko ko yaje ngo muritirana no mwese muri banishimwe hanyuma ati yarigeze kugira siporo atakaza bibiri mbwa mu nyuma hanyuma wakakwaza ati ahuri ubu nivyo ushaka warashitse nivyo wari ushaka ugitangura gutakaza ibiro cyangwa uracakomeza
urumva nkitangura gutakaza ibiro hari ibiro narishaka kugera ko narabigeze ko mugabo unye ukomeze numva meze neza naramenye gufungura ibiro ndi ku unye nibyo nibyo shaka kuguma ko mugabo ibiro unye sibyo bifitiye akamaro jewe ubu shaka gukomera ndakunda guterura cyane kandi kubona naramenye gufungura bira nta umutekano mu mutima kuko ndazi ko ntazosubira ku biro narindiko kubera ndi ukungene nifata urumva ibiro ubundi ko rimwe rimwe biraduga nk'ikiro kimwe canke bikamanuka nk'ibiro bibiri bivana ukungene urabona ibintu bintu by'akazi ukungene mba na siporo ukungene mba ndiko ndafungura mugabo canke stress mugabo ubu numva meze neza muri jewe shaka gukomera kubera ndakunda siporo meze neza iyo mpagaze vrema
Alexi ugira umunsi mwiza
nashaka kugira ikindi kibazo mbaza
wihuta kugira duhe akanya mbere hanise ko kudusezera no kutubwira utundi twanyuma
none se ko aravuga ngo stress ngo zitera zituma umuntu ashobora kuba yatakaza ibiro buri minsi nawe niko abibona byo ari ukuri
Dani stress ngo uratakaza ibiro
stress jewe kuri jewe ahubwo ituma afungura iva ku muntu iva ku muntu ngo tugenda wi stress dream ubuzima ni buto ubuzima ni buto ntibikwiye oya iva ku muntu hari yabata ibiro hari yababifata ego
Ego, Alexi urakoze?
Murakoze cyane
bwo Denise. Ego urakoze cyane. Hamaga Bernice urumva waratakaje ibiro. None ibiro bigenda ku mubiri wose. Iyo bitakaje hari sport inda gukora kugira ngo amaboko agende
inda. Bica rero mu buzima ntushobora ku bijya bintu bavuga ngo nta siporo y'amaboko agende kuko vrema ndaronka ama message ntayo cyangwa umuntu akambaza ntushaka kumenya iyuta umuntu wese afite uko ameze urumva hari uwo utangura guta mu nda ndazi ko benshi batangura bakunda gutsinda hariyo batangura gutsinda hariyo batangura guta mu maso nka jewe natanguye guta mu maso inda yabaye iya nyuma kugenda urumva ibyo onye kenshi ukubandanya niko ubandanya ubona iyo uri kurata urumva sivuga ngo hariho ngo ngo bintu byo kugira uta amaboko ego hari amasipa kugira kugira ukomere ahantu hamwe mugabo ibintu ikintu gifite akamaro cyane nukunge no kugura
ego nuko rero je nkibaza ko urakoze cyane Bernice kuri kano kanya uduhe kugira ngo dushobore kukubaza ibyo bibazo byose kandi no kuri tunagukeza cyane kuko urumva kuva kuri ibyo biro byinshi urumva ko ari byinshi cyane akarimbo turanakagutuye kubera ko urumva aravuga ngo abakobwa barashobora bukebuke ngo na Kabiyonse girls run the world abakobwa ho muri bose ntimwitinye nimba mufise ibyo biro mu mwibaze ko namwe mushobora gucaho Bernice yaciye Bernice akajambo kawe rero impanuro woha abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo bashobore kuzoshikaho wacitse nawe
dabo nashaka kubashimira kubona mwantumiye ni murakoze cyane numvise agashimwe mu mutima igihe wampamagara ama ikindi kintu nagoma mvuge ni nashaka kubaha kose nka zibiri cyane zitatu ica mbere ni ko mu mutwe ibintu byose biva mu mutwe nta kintu umuntu adashoboye urashobora gutera imbere urashobora gutsibiro ikintu cyose kiva mu mutwe gumana ukwizera ugume ukora uzobona resultabu hama ikindi kintu nacyo nuko nta gutsibiro mu kwezi kumwe nta gutsibiro mu mezi abiri ngo kugira ukwigwe muri ya mpuzu ni kubandanya ubigira hama byose uzokwibona umwanya uranyaruka hajya wagira regime wareka umwanya uriruka uzokwiretruva umwaka uheze wataye ibyo biro
kandi ukubitakaza niko ugenda wumva akanyamuneza usaka Bernice mugiye ku Instagram yawe Bernice twibutse Instagram yawe
Instagram yanjye ni Bernice
uramubona imbere sindi ko ndakuvuga nabi ariko imbere waba wijimye utaryohewe mubwo umuntu agiye yarabona ko uri umukobwa yama ariko ari twengera umeze neza ngira byose ubikesha iyo uko gutsira kwawe
ego biratuma umuntu amenya jewe naciye nuguruka no mu mutwe ndavuga ati yuko ubuzima ari bwiza ubuzima ni ukunge nubukora urumva nta kuba umuntu yo kumye yishapu ashapu yatajohewe biraryoshe
ego nkuko mucongereza bavuga rero keep it up ubandanye gucyo Bernice Nishimwe ukaba uri muri Texas Austin wakoze cyane kuri kanukanyo waduhaye
urakoze namwe mugire umunsi mwiza
ego yakoze na Facile Gebehu twari kumwe muhinga bw'ibyuma hamwe na ingenieur bari bafatikanije kuri micro yari Diane Nahaze ndabasigiye kano karirimbo ka Beyonce nibaza ko aho muri kabandanya kubaryohera